iyo tariki ya 13 kwezi kwa gatanu utwibutsa amakuba yabaye mu muji wa Bujumbura aho nibyo hagira bagerageje ku butegetsi ariko bikanga ariko rero mu nyuma hagacakurikira ubwicanyi bw'agahomerabunywa ahantu mbere hagakurikira n'ugusambura amashirahamwe n'amaradiyo abantu bagapfa bagatikira ahantu ku byariko n'abasoda benshi icyo gihe bapfuye kwegeyo kuvuga ngo bariko barigina intsinzi ni uburenganzira bw'umwe wese ariko ni kuraba iyo ntsinzi iyo ari yo mbe batsinze bande bose kwa barundi gusa bariko barababara abandi data ngo bariko bararyoherwa aho kugira bagire bati reka dutore nyinshi y'ikibazo cy'uburundi ngo reka twigine intsinzi twegeyo n'ukuri uwo munsi uyu munsi ucibutsa ibintu bibi byose mbere novuga ko ari umunsi w'intango y'amabi ariko araba mu Burundi
niko se muzehe Pierre Claver Mbonimpa ko se NDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi usaba ngo iyi tariki yandikwe mu mateka burundu igihe cyose ubuziraherezo nk'itariki yo guhora yibukwa murabivugaho iki
nagomba ndababwiye yuko mu Burundi batari ubwa mbere habaye ibikwa ry'ubutegetsi mbe n'umwami bamukuye biciye mu guhirika ubutegetsi si ukuvuga rero yuko ari itariki abantu bakwama bibuka mbe yazanye iki yamaze iki amaye iki abarundi ko mbona iki yazaniye abarundi kwamarira ubu abantu bashika 400,000 barenga bari mu buhungiro hanze ikintangaza rero yuko nabo bavuga ngo bariko bayikina intsinzi bamaze imyaka n'imyaka bari mu buhungiro none bumvise riryoshe ko ariko gutwara neza niko gituma bavuga ngo bariko bayikina intsinzi rero tukabona yuko ejo bizohinduka ibyo ni ibyiyumviro byabo mugabo ndazi neza yuko nta munsi bitwa ngo ni wo guhirika ubutegetsi ngo ukama wibuka kuko nacyo abarundi bo wibukira ko ntawama yibuka amaganya ntawama yibuka amarira ahubwo ibintu byiza nibyo by'ukama twibuka
muzehe Mbonimpa Pierre Claver ndabashimiye cyane
yego murakoze cyane.